abaserukira ibisagara hafi 20 vyo mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Republika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia bifuza ko iterambere rihera mu gwaruka kugira ngo bagwanye ubushomeri, birinde biyayura mutwe ibikogwa vy'ubugizi bwa nabi n'izindi ngorane zihitana ugwaruka. Yamaraha ugwaruka rubona ko rugifise intambamye yo kubura imitahe nk'uko vyemezwa na Kantengwa Gloria yaserukiye igisagara ca Kigali mu nama yari imaze iminsi 3 ibera Igitega ku mugwa mukuru wa politike mu Burundi.
Ikibazo twese twagaragaje wenda ku rwego rutandukanye ni ikibazo cyo kubona finansima ku rubyiruko, bitewe n'uko amabanki asaba kugira icyo utanga ingwate. Ni gute ibyo bikorwa cyangwa urwo rubyiruko rwahuswa kugira ngo bigire ku bandi? Twabonye hari nk'uwa presence wo mu Burundi hindure imyanda kimwe no mu Rwanda arahari, se ni gute bazano hamwe bakabasha gusangira ubumenyi bafite n'imikorere yabo kugira ngo naye amahirwe hari babashe kuyakoresha?
Icyo kibazo kiragarukwa ko na Chris Agere yaserukiye igisagara cya Goma kiri mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo.
Parmi les grands défis il y a l'accès au financement.
Mu biduhanze cyane harimo ikibazo cyo kuronka uburyo, ahamvuga cyane cyane muri Kongo kuko twebwe nta banki y'ugwaruka dufise. Kenshi amabanki asanzwe adusaba ingwati, iyo nayo ntayo dufise kuko turacari bato, nta mazu dufise. Amabanki arakwiye kusubiramo ingene akora kugira ngo ashigikire imigambi yacu, natwe tubone gutera imbere, duteze imbere n'ibihugu byacu kuko ni twebwe tugifite ingufu n'ubumenyi bwinshi. Atarugwaruka rushobora kuba ingorane ku gihugu, abatwara batubere nk'abavugizi.
Adapte ces ad distinction
kaze derfin no Murundi atwara ishyame rihingura imyanda ikavamo amakara yo gucana. We wabona ko hageze kugwaruka bwo mu bihugu bitandukanye rugero nani rugakorera hamwe
kungurana ubwenge au niveau ya ma strategy. Byagaragaye by'ukuri ko mu kintu cy'iterambere duteye imbere, umaze kubona hahagurutse abakuru b'ibisagara bo mu bindi bihugu bakavuga ati turafite ikibazo iki n'iki n'iki n'iki, mu ugasanga twebwe ibibazo bafite turiko turabitorera inyisho ngaha. Ni cyerekana yuko natwe u Burundi ntituri kure mu iterambere, ahubwo turafite dushobora gutanga. Ibisigaye kiruta byose nuko twanusa akaryo ko kumenyana n'abandi.
Ubutwari banki ijejwe guteza imbere urwaruka mu Burundi nawe nyene yitavye inama yasozerwe kuri uyu wa kane, ahantu urwaruka kwiga neza imigambi bifuza gusabira ingurane. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika si Kuteniyohire atwari iyo banki nawe nyene n'urwaruka.
Imigambi batuzanira usanga usomye atari imigambi, ni sosiyete yunguka. Nicyo gituma tumaze kubona izo ngorane twagiye hamwe n'urwego ati twatanguye inyigisho mu gihugu cyose kugira ngo twigishe urwaruka bunyine bibonera ingorane mu gihugu. Izo ngorane bazibonye batora inyishu, iyo nyishu bayihinduremo ishyirahamwe rizoza rikemura ibibazo abarundi bafite no kwita muri bifaransa la creativite z'innovation.
Abaserukira ibisagara bitandukanye birimwo iyo migambi n'amahinguriro y'ugwaruka bemereye ubwo gwaruka kubaza urufata mu mugongo kugira ngo rushike ku iterambere rirama. Ivyo bisagara navyo ni Bujumbura, Gitega na Ngozi vyo mu Burundi, Kigali, Rusizi, Rubavu na Nyanza vyo mu Rwanda, Lubumbashi, Baraka, Kindu, Goma, Bunia, Uvira, Kalemi, Matadi, Bandundu na Bukavu vyo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, Kigoma co muri Tanzania, Ame na Ndola co muri Zambia. Aba bagomwe ubutwari igisagara ca Bujumbura, Jimmy Atungimana wabariwe atwara inama nshingwantwaro y'ishirahamwe rihuza abatwara ibisagara bivuga ururimi rw'igifaransa mu karere k'ibiyaga binini mu kiringo c'imyaka 2 atagihindutse inama.